Les échavalonnés, bravo. Les échavalonnés, bravo. Jamais.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahaze. Bamwe mu Barundi bahungiye mikambi ya na Kivalo iri muri Uganda basaba leta y'u Burundi kubafasha bagatahuka.
Nyakubahwa twagusaba mubyeyi wacu biko duhasaba guko twohunguka mukadufasha.
Cyambere nuko tunyotewe guhunguka twebwe Abarundi ba na Kivale.
Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda baherutse kwandikira ikete President Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba kubafasha kugira ngo bashobore gusubira mu gihugu c'amavuko cabo. Muyavugwa hirya nino ku isi muri Afrika, urubanza rwa Jacob Zuma yahoze ari President wa Afrika y'Epfo ruzotangura mu kwezi kwa gatanu. Navyo twari bateguriye mu gume hagufi y'amaradio yanyu. Amakuru twafitiye nino ku isereka tuyohera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi inama nkenguzamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangura kumva abatangabuhamya mu rwego rw'amatohoza ku gitero abayoboke ba Donald Trump yahoze ari president wa Amerika bagavye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ku ngoro y'inama nshingamateka. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Komite ebyiri za Sena ishinzwe kugenzura inzego z'umutekano imbere mu gihugu n'ishinzwe kugenzura imikorere y'inzego za guverinoma zahamagaje abari bakuriye abashinzwe umutekano wa Sena Michael Stenger n'uw'umutwe w'abadepite Paul Irving, uwari umukuru wa polisi ya Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko yose Stephen Sand n'umukuru wa polisi ya Washington DC umurwa mukuru w'igihugu Robert Conti. Stenger na Irving beguye ku mirimo yabo gato nyuma y'igitero. Abasenateri bakeneye kumenya ukuntu inzego z'umutekano zasangiye amakuru zari zifite mbere y'igitero. Kuki abasirikare ba za leta National Guard batinze gutabara polisi ya Capitol yari yarengewe n'abateye, naho inzego zose zishinzwe umutekano wa Capitol zateshutse n'ibyo zateshutseho. Izo zirimo na Ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu, Ministeri y'ingabo z'igihugu n'igigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha FBI. Uretse ibyo, umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi yandikiye ibaruwa bagenzi be bose ababwira ko Congress izashyiraho komisiyo yigenga yo gukora iperereza ryimbitse ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gushize. Komisiyo izaba idafite aho ihuriye na za komisiyo za Congress. Asobanura ko iyi komisiyo yigenga izaba imeze nk'iyagiyeho nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Bene iyi komisiyo ishyirwaho n'itegeko rya Congress na Perezida wa Repubulika rigasobanura abahanga bigenga bagomba kuyijyamo, abakozi bayo, inshingano zayo n'ingengo y'imari yayo.
Thomas Kamirindi urakenuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye abandi basirikare bo hejuru ku rutonde rw'abahiritse ubutegetsi yafatiye ibihano. N'ubu turacyari kumwe na Thomas Kamirindi.
Abiyongereye ku rutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lieutenant General Moe Mint Tun na General Maung Maung Chiao, usanzwe ari n'umugaba w'ingabo za Myanmar zirwanira mu kirere. Bombi bari mu gatsiko kahiritse ubutegetsi bwa rubanda ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri. Biyongereye ku bandi basirikari bakuru ba Myanmar 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano ku itariki ya 11 y'uko kwezi kwa kabiri. Uretse kubima bo ku giti cyabo viza zo kuza muri Amerika, ibi bihano birimo no gufunga imari y'igihugu cya Myanmar ingana n'amadolari miliyari imwe iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Ministeri y'imari ishinzwe kubahiriza ibi bihano ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushyira hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu karere no ku isi yose kugira ngo bashyire igitutu ku basirikare n'igipolisi bya Myanmar kugera igihe bazahagarikira urugomo rwabo ku baturage b'inzirakarengane bakora imyigaragambyo mu ituze no kugira ngo abasirikare basubizeho demokarasi na leta igendera ku mategeko muri Myanmar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba kandi igisirikare cya Myanmar kurekura imfungwa zose za politiki uhereye ku mukuru wa guverinoma Aung San Suu Kyi. Usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi nabo bafatiye ibihano agatsiko k'abasirikari bakoze kudeta muri Myanmar.
Thomas Kamili ndi tusozera kujiru wanza guwaho zari umukuru w'igihugu cha Afrika y'Epfo Jacob Zuma ruzotangura mu kwezi kwa gatanu kuza. Zuma yagizwa kurya ibiturire.
Umushinjacyaha yabwiye urukiko ku bibazo byose byo mu mbanziriza rubanza byarangije gukemuka, ati twiteguye kuburana mu mizi y'urubanza kandi n'abaregwa nabo nuko. Umucamanza yabwiye impande zombi kwitegura gutangira kuburana urubanza mu mizi yarwo guhera ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu gutaha. Yabasobanuriye ko atanze icyo gihe cyose kubera icyorezo cya virusi ya corona kugira ngo umuburanyi ureganwa na Jacob Zuma abone umwanya uhagije wo kwitegura gufata indege. Urukiko rwavuze ko urubanza ruzarangira mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Jacob Zuma wabaye umukuru w'igihugu imyaka 9 kuva mu 2009 kugera mu 2018 areganwa na sosiyete ikora kandi igurisha intwaro yitwa Thales yo mu Bufaransa. Umushinjacyaha avuga ko Thales yahaye ruswa Zuma kugira ngo ayorohereze gutwara isoko ryo kugurisha mu gisirikare cya Afrika y'Epfo intwaro z'agaciro k'amadolari miliyari 2. Iyi ruswa nk'uko ikirego kibyemeza ingana n'amadolari 34,000 Zuma yagombaga gufata buri mwaka guhera mu 1999 ubwo yari vice perezida wa Repubulika. Zuma na Thales barabihakana bakavuga ko ari abere.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamini ndi kuri amakuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kuyasanga kuri Z3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda. Urwego rujeje iperereza RIB mu mfunya pfunyo rutangaza ko rwahijeje gukora iperereza ku vyaha witwa Indamange yamugwiza Yvonne yagirizwa Indamange n'umunyarwandakazi yamenyekanye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri YouTube aho yacishaho ibibazo yavuga ko vyugarije u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuze ko dosiye ya Indamange yashikirijwe parquet kuri uno wa mbere.
Amakuru y'urupfu rw'umwambasaderi twayamenye natwe kuri iki gicamunsi ubwo twari tuyahawe na bamwe mu bavandimwe bacu bari iyo hirya imbere, ariko nanone twagiye nako tunabisoma no ku mbuga kuko ubwo naye no ku mbuga nyine byahageze.
Ariko amakuru atugeraho aravuga ko aho uwo mwambasaderi yaguye namwe muhafite ingabo ziharwanira.
Mu by'ukuri ako karere uwo mu diplomate yaguyemo ni hafi y'aho bita entre Kibumba na Ruhunda, akaba ari aho bita hagati ya Kibumba na Ndongo na Ruhunda naho bita Tende. Aho ngaho ntangabo zacu zihari ahubwo abatanga amakuru banayatanze neza aho yaguye ni avemetre ya position des FARDC aho ngaho ku muhanda neza ku buryo ntangabo zacu zihari deja kuhava kugera ku mupaka w'u Rwanda na Congo nta n'ibirometero bitatu bihari.
Ubwo urashaka kumbwira ko ntangabo FDLR ifite muri kariya gace ka Nyiragongo?
Mu by'ukuri agace ka Nyiragongo ntangabo zacu zihari kuko nk'uko mbikubwiye ukurikije uwo muhanda Donko, uwo muhanda uvuye Goma ukomeza Ruhunda ukomeza aho bita za Kiwanja, Donko ni akarere kegereye neza u Rwanda ku buryo nk'uko mbibabwiye Donko kuva ku mupaka w'u Rwanda kugera kuri uwo muhanda hari ibirometero ya Vorduazo ndetse na bitatu ntabwo bihageze.
None se ako karere ni izihe ngabo zikagenzura ni za leta leta
nizo zigacunga twa tuvuga ko bagacubundi ni FRDC zihari zihakondorora n'ingabo zo mu Rwanda
ariko ingabo zo mu Rwanda se ziba muri Congo
zibamo nyakubahwa Venuste rwose nkuko abantu bakomeje kugenda babivuga ziba zidekije zambaye imyenda ya FRDC umunsi kundi zigenda ziyemfiritira birandikwa biravugwa tongaho karere mu by'ukuri ni akarere navuga ko ni FRDC zihari na FRD
ariko ibyo ni ibintu bidafitiwe gihamya
ibyariyo byose amakuru yaratanzwe kandi mwabonye na raporo zagiye zitangwa kandi n'ukuntu binjira buri munsi gusa icyo nabahamiriza ni uko operasiyo yabereye nk'uko byavuzwe kandi ubwo ahenshi yabenduwe abantu benshi barahazi donka wantu ni avemetre juste ya position ya FRDC yowe n'umukapitene Lonor ashobora ko derefa Didier donka ubwo muri akurikiranye amakuru mwabana bibabwira ni
muri make nta ruhare rwanyu nka FDLR mu rupfu rw'uriya mu diplomate w'umutaliyani
rwose nyakubahwa Venuste nta ruhare dushobora kugira kuri cyo mu diplomate nk'uko byagiye binavugwa ngo yari muri convoi ya Monisco deja ngo muri imodoka ya pambu ku bwacu twubahiriza ikirema uburenganzira bw'ikirema muntu ntabwo dushobora gukora amakosa nk'ayo ngayo yo kuba twabangamira abo diplomate nk'uko twamye tunabivuga ntaho duhuriye n'urwo rupfu rw'uwo umwambasaderi ahubwo icyo dukomeza kunarikarama ni uko bakora anketi rwose bakareba abo bagizi ba nabi abo bicanyi ndetse ntabwo tunavuga ko ari abateroriste
kwirengama uri umuvugizi wa FDLR ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze namwe Venuste
bamwe mu barundi bahungiye mikambi na Kivale muri Uganda nari nabice ku masonga nkitangura bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba kuyo bafasha bagatahuka abaserukira izo mpunzi bagiriza ishami rya onugitaho impunzi HCR n'ayandi mashyirahamwe abitaho kubabuza gutaha ibivyagirije HCR ibyamirira kure ikavuga ko nyabuna yiteguriye gufasha uwo wese yipfuza gutaha mu gihugu ciwe hido nido na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru
nyakubahwa twagusaba mubyeyi wacu turiko duhasaba guko twohunguka mukadufasha
ubu ni Maria umurundikazi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda ariko aterakamo umukuru w'igihugu yari yarahunze haraheze imyaka itanu ko yamufasha we n'abagenzi we bagasubira mu gihugu c'amavukiro
mukaduho mukagira mugakorana n'umugwi ujejwe guhungura natwe mukaduhungura turipfuza guhunguka kabisa kuko mu gihugu iwacu n'amahoro nta ngorane ziriyo natwe tugahunguka kujya bahunguye aba mbere abavuye muri korona bagahunguka n'abandi biyandikishije bakabasinyisha bagahunguka muba mukoze cyane
uyo ari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikishije mu HCR gita impunzi ku isi bifuza ko utwara igihugu cyabo yovugana n'Ubuganda bwabahaye indaro hamenisha mu HCR ribitaho kugira ngo batahuke Nzesabira Desire numwe muri 12 bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu bataha yiganiye ijwi rya Amerika kwico bahunze caheze
cyambere nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana Kivale cyakabiri nyakuba mu minsi makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaceri hagarara ntitwigeze tumenya impamvu ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike cyanke babahungure cyanke baje gusinya hanyuma ntibikogwe erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ari uburenganzira twarumvise turazi neza ko mu Burundi iwacu amahoro n'umutekano ari umusesekara tukitahira iwacu
naho biruko harabandi babana mu ikambi ya Nakivale babona ko hataragera ko batahuka kuko icyo bahunze kitarahera abo bagiriza abashize ahabona ubwo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamo impunzi ubu ni umwe muri bo
icyatumye duhunga ikiragahera ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ubwo batera abantu bwicanye indengerabutungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashyikira igishyiro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa mu bisanzwe gutaha koko nta wubujijwe gutaha mu gihe byokorwa hakurikijwe amategeko umuntu agataha ari babyishakiye atari ku gahato
yamara abateye akamo perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure
tubanje kwiyamiriza abavuga ko ngo turi mu kazi ko guhimiriza abandi ngo bahunguke ngo turi ku kazi ka leta ngo ni leta yadutumye twebwe turi impunzi z'abarundi zipfuza gutaha bivuye ku mutima wacu bica bigaragara nta twubura amakenga ku mutekano wacu
ishyirahamwe HCR ryemeza ko ryama ryiteguriye gutahukana impunzi yose ibyisabiye umufasoni Dana Ig umuvugizi wa HCR mu karere k'ibiyaga binini Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika yabwiye Ijwi rya Amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi iyo ariyo yose ariko kumwe wese abwirizwa kubyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye HCR isigura ko yatanguye umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda no muri Congo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu Buganda igice cya mbere cy'abarenga amajana abiri cyatahutse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze batahutse n'indege HCR ryemeza ko ikibazo cy'umugera wa corona cyategeye ku isi cyatumye uwo mugambi uhura n'inzitizi gizeza ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo Murundi umunyekongo umusomali canke uturuka ahandi ko yobisaba kugatwe kiwe nawe biruko iryo shyirahamwe HCR ryatangaje ko rikeneye uburyo burenga gato imiliyoni n'amajana abiri na mirongo ibiri y'amadolari ya Amerika yo kugaburira impunzi z'abarundi gusa muri ayo HCR rivuga ko harimwo nayo gufasha abashaka guhunguka ku gushaka kwabo HCR ryamenyesheje ko ikibazo cy'impunzi z'abarundi gisa n'ikiriko kiribagirwa ku isi nko mu mwaka uheze Clementine Nkweta Salami atwara HCR mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini yanditse ko hari yakenewe uburyo bungana n'imiliyoni amajana abiri na mirongo icyenda na zitatu y'amadolari ya Amerika ariko ko habonetse ibice bitarenga mirongo ine ku ijana inkurikizi y'ubwo bukene nk'uko HCR rivyerekana ni ubukene bw'ivyankenerwa harimwo n'ibiribwa mu makambi y'impunzi z'abarundi HCR rivuga ko abo barundi basabigwa imfashanyo ubu barenga gato ibihumbi amajana atatu bakaba bari mu makambi y'impunzi ari mu Rwanda muri Tanzania mu Buganda muri Congo no muri Kenya Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukivuga ku makuru avugwa mu Burundi abanyagihugu bahitwa mu Kivoga mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bazindutse kwitura ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo bakomoreze amatongo bavuga ko banyazwe na leta mu ndwi heze abandi bari mu miryango igera ku majana indwi na mirongo itanu n'ibiri bo mu buraruko bwa Bujumbura bari bituye ubwo bushikiranganje kubera iyo mvo nyene mugenzi wacu rero Jurika neza abitubwire ku muriri
ubu n'umwe mu bantu bari mu muryango wa majana ane na mirongo itatu n'umwe irikisaba gukomorerwa ahantu hangana n'amahegitari ya majana atatu na cumi n'umunani mu Kivoga cya zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ni mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bamenyesha ko bahomowe mu rwimo rw'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri batangazwa no kubona batarahasubizwa kandi hari mu minwe ya leta
ayo matongo tuburana kugera uno munsi ari mu minwe ya leta kuko niyo twaburanye bwa mbere leta yarahamwace irahashikira rero tumaze kubona yuko leta ihashikiriye twaje tuvuga ati ko ari umubyeyi wacu noneho ntashobora kutwangaza yari imiryango amajana ane na mirongo itatu n'umwe urumva imiryango amajana ane na mirongo itatu n'umwe bisobanura yuko ari abantu ibihumbi n'ibihumbi kuko urabona hariho urugo rumwe ruba rusise abantu cumi abantu cumi na batanu abantu batanu abantu umwe urumva rero tugiye kuraba twovuga yuko ari abantu ibihumbi n'ibihumbi abo bantu ibihumbi n'ibihumbi rero bariko barasanzara barabuze abakiri ku musaya inzara itwicira mu gahinga ntitubwire icyo tujya n'icyo tunywa mugabo tukumva yuko bashaka kuguma bohereza abene gihugu nazi twarinde ko batworoheza
twahebe umunyagihugu wundi nabamenyesha ko bushinganje bujejwe amatongo bwabagendeye hejuru y'imanza batsinze mu masenare ariko bararindira mpera umbone
urubanza rwacu rwaratangwe rurasikana muri sentebe mbo rwapa muri sentebe turaza mu yindi sentare bo batirinde urubanza rwanyu tugiye mu mwihwezo bati mbere tuzoza no ku matongo baje ku matongo yacu inshiro kabiri abacamanza mbo numusikiranganze bita ngo numusikiranganze deo gije rurema yarahasitse aravuga ati zenzurundi ka komisiyo izwe muvugane twicare hamwe tuvugane n'abanyagihugu twararindiriye amaso yaheze mu nzi turongera turasubira muri sentare y'umukigobe urubanza turongera turagumisha ubwo urubanza baratubwira bati ubu rero muri vizio yagizwe n'umukuru w'igihugu ivuga ati imanza zaciwe kera zitarahera nizicibwe zihere ubwo rero niho twasa tuwunguriza batubwira bati urubanza ni ukuza mu kabeza urubanza baragumvirize umwavoka wacu mushuru wa maza wacu aravuga ibyo twatakaze aravuga arasaba ibyo dukeneye baratubwira bati ubu rero urubanza rwanyu rugiye mu bushikiranganze rero twari twaje ngaha ngo tumenye neza yuko iyo dosiye yacu kumbure n'ubushikiranganze buyitse
mbere y'uko baronse unyishi uyu mukenyezi hari kimusonga kurusha kubona amukomoka ko basa n'inyererezi
abana twabyaye baratubaza none mwebwe ko muguma mutwangarana aho mwapfukiye hari he kubabwira nka jewe nk'akarorera abana ba baranampambarira kuza kinone mawe ko abandi babyeyi abatama babo babajani wabo iyo bapfukiye none weka mawe ntugira aho wapfukiye kuvuga ngo wapfukiye mu kivuga none wewe icyo kivuga niwo kitujyanamo umva ibyo byose ni umubabaro aha abana baratunuye ku mutima tubayeho nabi rwose ntitugira aho twitura n'uwusabye indaro akaba yaraguhaye akantu gatoya ubamwo kugeza ubakubwira ati none abandi bose ntibakomorerwa amatongo namwe genda mu matongo yanyu n'abandi bariko barayakomorerwa hirya no hino twe komini mutimbuzi muri kivuga byaranze byaranze sinzi ko komini mutimbuzi abahavukiye tutari abarundi
abanyagihugu bo mu kivuga bakijya kuburana amatongo yabo banagumye akagohe leta bayibwira ahantu yibwe harenga amahegitari amajana ane bababaza ubantu kubona aho gushimirwa bariko baraturatura
kuvuga leta nta nubwo yari ihaje leta twayihamagaza tugiye muri sentare iri ngaha mu kigobe niyo twayihamagaza kugira ngo imenye ibyayo ibyo ni ibyo tumaze kuyihamagaza rero nkoca tubona ukuntu iyo kigaruka itugwe mu nda ariko twayihamagaje nindi se yakababara duhindi se yakababara kubera niko twayitoreye naho yari
umushinganje w'ubutungane yategerezwa kubakira uyu munsi siho yarari ijwi rya amerika ryamenyeye ko kuva mu minsi ishize hatangujwe isekeza ryo gusubiramo imanza zadindijwe muri kahise kugihe kirekire ata wundi muntu n'umwe yemerewe kuvyiga ko atari umushinganje janine n'ibizi ubwiwe bwa minwe muntu ushize yindi miryango igera ku majana 172 yahitwa mu kigali mu buraruko bwa bujumbura nayo yari yagiye kwitura umushinganje imusaba kuyikomoreza amatongo yakavukire barazwe na basekuruza leta yigaruriye yaha abandi bantu bariko bayubakamwa amazu ababijejwe ko mu minsi ya vuba ikibazo cyabo kizigwa kugira ngo hamenyekane inzira kigiye gufata ibibazo by'amatongo mu Burundi bifite ibice birenga 90% by'imanza by'imu masenare nk'uko ibitigiri by'ubushikanganje bw'ubutungane bizerekana leta ivuga ko mu myaka ishize hari abantu bihagiye amatongo yayo bayifashijwemo n'abamwe mu bajejwe intwaro ubu itegeko rishasha rigenga itunganywa ry'amatongo rivuga ko abashikanganje babiri uw'uburimyi ubworozi bidukikije hamwe n'inyubako za leta aribo bonyene hamwe na perezida wa repubulika bemerewe gutanga amatongo kwezi kwindwi uyu mwaka w'2022 leta imaze kugarura amatongo yayo afite uburinganire burenga amahegitari 670 eroje urika neza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku munsi wa mungu igenekerezo rya 2021 uno mwaka w'2021 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe indimi kama z'abasangwa butaka ku isi hose Audrey Azoulay umuyobozi w'ikigo cya ONU kijejwe inyigisho UNESCO yavuze ko ubutandukane bw'indimi ku isi ari umugisha ku mateka ya kiremwa muntu mu kiganiro na mugenzi wacu Rihanna Itangishaka umupfasoni Aline Niyonzima Mukiza yigisha ikirundi abana bakiri bato muri leta ya Vermont muri Amerika arasigura umwanya bifata kugira ngo umwana akiri muto ashobore kumenya neza ubwo rurimi iyo yavutse aho rutavugwa
mu bisanzwe umwana wo mu mahanga abari muri sisteme y'ururimi rutandukanye n'ikirundi abari muri sisteme y'igifaransa canke y'icongereza gusa bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo amenye kumva ururimi, amenye kukwishura, amenye kumva icyumubwiye muri make?
Navuga yuko ari uguhozako kubera ino nkuko tubimenyereye nta kuvuga ngo hari ikiringo runaka. Gusa umwana yoba yatanguye muri uwo mwanya mu 2010 aza muri iyi programme gushika mu 2020, uyo niwe twavuga ati yarashoboye kugira icyo akoze, arashobora kuvuga no kwandika ikirundi. Ariko naho nyine bivana n'umwana yabyitayeho. Urabona ino yuko hanini twahurira hajya mu ntuze duhurira ku mashuri, ariko agiye muhira byaca bisaba yuko umubyeyi ashira hakiwe akabandanya avuga kwa rurimi kw'ikirundi. Rero twavuga ati mwababyeyi mwe ntimutakaranga kanyu kugira muzodufashe dufashanye, nuko tuvuye ngaha batoshika muhira ngo muce mutangura kubabwira ibyongereza canke bavuga ngo ntibabyumve, ahubwo nimubabwire mubakuraje babandanye bavuga kwa rurimi rw'ikirundi, namwe muvuge n'ururimi rw'ikirundi muhira. Ati ukwamizaho nibyo bintu bikenewe, n'ahandi abana bino nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka bazaba bamenye ururimi rw'ikirundi, oya, ahubwo no guhozaho.
Hama baratanga amafaranga iyo baje kwiga muri programme yo kwigishwa ikirundi canke bibari ku buntu?
Oya, nta mafaranga batanga kwari ku buntu. Twebwe nkuko twakoze urumva twari Abarundi turazi ibyaciye kuri ku Barundi mu Burundi. Rero twavuga ati umubyeyi kugira tubibashiremo babitahure neza, ni uko tubanza kwitanga bakabona ukuntu twitanze twebwe atari tutabarihisha amafaranga. Naho ibyagusa usanga urabizi nawe ibyagusa, ariko twebwe ntabwo baduha amafaranga nkuko nabikubwiye. Twebwe twarasabye badufashe, ariko bavuze ati twe turashobora kubafasha aho mukorera gusa nta kindi kintu twabafasha. Uretse gusa rimwe rimwe hariho programme yaje nk'iyo ntuzeya yo kuvuga ati umunye yo gufasha ababyeyi yo guhimiriza ururimi. Nibyo bavuga ati turakwiye kuza turagira kuza baraza kutugirira seminere amasemina yonyene. Amasemina niyo baza kutwigisha bakahimiriza abana yuko indimi zikenewe, ururimi rwabo rukenewe kugira bazomenye, kugira umwana avuga ururimi ururimi indimi nyinshi. Ubwenge bwiwe burasumba uko bukora burasumba umwana avuga ururimi rumwe. Rero baraza kuduhimiriza kutubwira ibintu nk'ibyo, nayo iyo yari opportunity twagira ati nakajyo keza abana babyumve, twebwe naho mutaduha na kimwe ariko turashaka abana uko batera imbere. Rero twakora twitanga, nta mafaranga nta mwarimu yaduhemba cyangwa umubyeyi nashaka kuvuga ababyeyi cyangwa ngo hariho ishyirahamwe ryaduhemba. Kandi hariho nk'abandi bantu usanga badakunda dore ufate nk'abazungu twebwe aho tubanye usanga badakunda amaprogramu y'abantu nabona nk'aya yacu y'ikirundi, kandi ugasanga ni nabo bokufata mu mugongo ugaca usanga bariko baravuga kubera iki turi hano bantu bariko bigisha indimi z'iwabo kandi natwe tuvugura ururimi rumwe. Barakwakuraja gusa mugabo amafaranga kuyaguha ntabwo batanga bivanye kandi na population dufate population y'Abarundi canke abanyeshuri twigisha ntibari benshi cyane.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibikeze
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicyenda
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Akenu nga duche duso zera makuru tukwe tuwa fiti ya mikano kanya Dushimile abagizu harabose nga teguru kuyongira bashikire Kuri mikro marikumana jwe diana ni nahazwe ya koze Fatuma Rimasi Kalala yegira nije amajuni vigani lovzi atu Kuzina gia wagenzu atu ose tuweke wanuye Tuifuriza kumanda nyamura ni kwa mzumri mwovzi ose na huuta